Turashimi kumandanya kumviza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriye mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Irani yarayigavye ibitero vya misile mu bisagara bitandukanye vya Israel birimwo nkora mutima nk'igisagara ca Yerusalemu no mu gwa mukuru Tel Aviv.
Tangiye nka saa mwe na 58 iragenda saa mbiri bisa nk'ibihagazemo nka saa mbiri minota icumi. Ariko hagati aho ngaho igihugu cyose ikirere cyacyo cyarimo umuriro.
Uni Anthony Rugigana umunyarwanda akorera I Tel Aviv muri Amerika, naho abakandida mu mwanya wa vice president mu matora yo mu kwezi kwa 11 baraye bagiye impaka mu kiganiro bavugiyemo imigambi yabo itandukanye. Eka makuru yacu ariko tuyatanguranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi atugira agezweho ku migabane itandukanye muri rusange.
Mu Bufaransa urukiko rwa rubanda Cour d'assises rw'i Paris umurwa mukuru ejo kwa kabiri rwatangiye kuburanisha mu mizi yarwo urubanza rw'umunyarwanda Eugene Rwamucyo uregwa ibyaha bya genocide n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byo mu 1994. Dr. Rwamucyo w'imyaka 65 y'amavuko yari muganga mu bitaro by'i Butare ari na mwarimu muri kaminuza araburana yidegembya. Abaye umunyarwanda wa munani uburanishijwe mu Bufaransa ibyaha bya genocide yakorewe Abatutsi. Biramutse bimuhamye ashobora gukatirwa gufungwa burundu. We ahakana ibyo ashinjwa. Iburanisha rizageza ku itariki ya 29 y'uko kwezi kwa 10. Abahohotewe batanze ikirego mu Bufaransa kuri Eugene Rwamucyo mu kwezi kwa 4/2007. U Rwanda narwo rwari rwaramushyiriyeho impapuro zo kumuta muri yombi. Yafatiwe mu Bufaransa ku itariki ya 26 y'uko kwa 5/2010. Icyo gihe Rwamucyo yari yarakomeje umwuga we wo kuvura. Yakoreraga ibitaro by'ahitwa Maubeuge mu majyaruguru y'Ubufaransa. Ubufaransa bwanze kumwoherereza u Rwanda, buhitamo kumwiburanishiriza. Noneho tujya muri Afurika y'Epfo. Abantu barashe ikivunge mu ngo ebyiri mu mpera z'icyumweru gishize, bahitana abantu 18 ntibaramenyekana kandi ntibaratabwa muri yombi. Eugene Mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ibirondera makuru by'Abongereza Reuters bivuga ko polisi ikomeje gushakisha habarashawe masasu kwa gatandatu ku bantu bivugwa ko bari bateraniye mu birori by'umuryango mu mudugudu wa Rusikisiki mu ntara ya Cape y'Iburasirazuba. Ayo mazu abiri yarasiwemo abantu aherereye ku muhanda umwe. Byateje uburakari bushingiye ku bikorwa byo kurasa abantu ikivunge muri Afurika y'Epfo. Imbarutso y'iryo rasa ntiyari yamenyekana kandi polisi kuwa mbere yavuze ko nta muntu n'umwe yari yata muri yombi. Afurika y'Epfo ifite kimwe mu bipimo by'ubwicanyi buri hejuru ku isi hose. Polisi yaburiye ko abantu 12,734 bishwe mu mezi 6 ya mbere y'umwaka w'2024.
Ijwi rya Amerika. Mu Buyapani inteko ishinga amategeko yaraye ishyizeho minisitiri w'intebe mushya Shigeru Ishiba wari usanzwe ari minisitiri w'ingabo. Ishiba w'imyaka 67 y'amavuko asimbuye Fumio Kishida weguye ku mugaragaro ejo kwa kabiri kubera impamvu za politiki. Akimara gufata ubutegetsi, Ishiba yahise atangaza ko azashyira ingufu mu gukorana mu by'umubano n'ibindi bihugu by'inshuti kugira ngo ahangane n'ibibazo by'umutekano bikomereye cyane igihugu cye ku buryo butarabaho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose nk'uko yabivuze. By'umwihariko yasobanuye ko atazatenguha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inshuti iri ku isonga mu by'umutekano w'Ubuyapani. Mu bihe bitandukanye byashize, Shigeru Ishiba yakunze kunenga uyu mubano avuga ko ubogamye, agasaba ko guverinoma y'Ubuyapani igira uburenganzira busesuye bwo kugenzura ibigo bya gisirikare bya Amerika biri mu Buyapani kuva intambara ya kabiri y'isi yose irangiye. Uretse ibyo, yashakaga ko ibihugu bya Aziya byishyiriraho urugaga rw'ubutabarane rwa gisirikare rusa na OTAN, umuryango w'ubutabarane bwa gisirikare w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja Atlantika. Amerika yamaganye iki cyifuzo. OTAN nayo ifite umuyobozi mushya, umunyamabanga mukuru Mark Rutte wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubuholandi. Afite manda y'imyaka 4. asimbuye Jens Stoltenberg wari umaze imyaka icumi muri iyi mirimo, akaba ari nawe wa mbere na mbere wari uyoboye umuryango igihe kirekire cyane kurusha abamubanjirije. Agitangira akazi ke ejo kuwa kabiri, Mark Rutte w'imyaka 57 y'amavuko yatangaje ko nta kibazo afite cyo kuzakorana n'uzatorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu kiri ku isonga muri OTAN. Nibyo Fidel Niyongabo atubwira.
Uyu muyobozi mushasha yatangaje ko atampunge ngafise kubijanye n'amatora yimirije kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko ashobora gukorana na Donald Trump canke Kamala Harris. Mark Rutte yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ubuholandi yasubiriye Jens Stoltenberg mu mabanga y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN. Hasigaye indwi nkeya gusa kubwira amatora y'umukuru w'igihugu abe muri Amerika ku itariki 5 y'ukwezi kw'11 k'uyu mwaka. Donald Trump ariko ahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu yaranebaguye bikomeye ishyirahamwe OTAN. Yaranse kandi kuvuga niba ashaka ko Ukraine itsinda ingwano irimo n'igihugu cy'Uburusiya. Yamara Mark Rutte yavuze ko atampungenge bimuteye yatangaje ko yakoranye mu kiringo cy'imyaka 4 na Donald Trump. Yavuze ko Donald Trump ari we yahimirije ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN kongereza amafaranga bikoresha mu gisata cyo kwivuna umwansi. Rutte yatangaje ko ivyo vyabaye ko muri iki gihe ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN bikoresha urugero rw'amafaranga agenewe kwivuna umwansi arengeye ayo byakoresha imbere yaho.
Ijwi rya Amerika. Jimmy Carter yaraye yujuje imyaka 100 y'amavuko, niwe wa mbere mu mateka mu bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika uciye akagahigo. Jimmy Carter yabaye perezida wa 39 kuva ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 1977 kugera ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 1981.
Aya makuru yose n'ayandi muheje kumva mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni gice cha kabiri cano makuru. Igice cha kabiri cano makuru tugihere ku gisata c'umutekano hawe Irani yarayigavye ibitero vya misile mu isagara bitandukanye vyo muri Israel birimwo nkura mutima ka Jerusalem no murwa mukuru Tel Aviv. Abanyagihugu basabwe guhungira aha bigenewe. Venuste Nshimiyimana yavuganye na Anthony Rugigana umunyarwanda akorera i Tel Aviv amubwira uko vyifashe.
Ubyo kuri guhera sambiri z'ijoro tangiye nka 5:58 iragenda sambiri bisa nk'ibihagazemo nka 2:10. Ariko hagati aho ngaho igihugu cyose ikirere cyacyo cyarimo umuriro, n'ubwego hari ibyuma byitwa dome bishinzwe kuzimya missiles zitewe, ariko wabonaga ko ikirere cyose ari umuriro. Irani yarashe bona ni nyuma yuko hari ingabo z'igihugu za crossings zijya muri Liban kurwanya iriya mutwe wa Hezbollah. Ubwo rero urumva birasa nk'aho ari retaliation yabo, kandi n'ubundi bari banabivuze ko bari gukora retaliation. Irani rero yarashe makompora menshi arenze ijana, ubona ko abaturage bose natwe ubwacu, ariko aho mvugira biracecetse.
Igihe ibyo bisasu byanyuraga hejuru y'umurwa mukuru Tel Aviv, abaturage icyo gihe mwebwe mwari hehe?
Igihugu gifite uburyo cya setting system babwira abaturage, haba kuri telefoni, haba kuri nka navuga zitwa sirens, ubwo n'ibyuma bishinzwe kubwira abaturage mumva ahantu mwihishe umujyano hagenewe kuba mwakwirinda. Ariko hari igihe abantu baba bari mu muhanda bamwe bataha, ubwo ntibibuza kubona rero ikirere uko kimeze, kandi hari na tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga uhita ubibona aho mwicaye naho aho mubihisha. Ubwo rero habayeho uko abantu bihisha ahabigenewe bitwaye nk'iminota 10 cyangwa 8:10 barasa.
Wagereranya ute ibisasu byarashwe na Irani igihe yicwaga umuyobozi wa Hamas i Tehran Ismail Haniyeh n'ibyarashwe kuri uyu mugoroba?
Byari byinshi. Urumva niba amizi zirenze 100 nta nubwo zibaze, nta nubwo azimenya ngo icyo nzi ziri hejuru y'ijana, ntabwo wazimenya ngo ni 200 zari nyinshi.
Mwabaraga izo mubona zinyuranamo mu kirere cyangwa se mwabaraga izo mubona bashwanyagurije mu kirere?
Amakuru y'ingabo asohotse bavuga ko ntizibaze ariko zari hejuru y'ijana.
Anthony Rugigana uri mu mujyi wa Tel Aviv, ndagushimye cyane kubw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze namwe.
Ijwi rya Amerika duce tubandaniriza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakandida mu mwanya wa Vice President mu matora mu kwezi kwa 11 baraye bagiye impaka mu kiganiro bavugiyemo imigambi yabo itandukanye. Ivyo buramatari wa Leta ya Minnesota Tim Walz w'umudemokrati na Senator J.D. Vance w'umurepublikani bavugiye muri ico kiganiro, turabaza Thomas Kamirindi.
Abanyamakuru bari bayoboye ikiganiro babajije abakandida bombi niba bashyigikiye ko Isirayeli irasa Irani. Ni nyuma gato yuko Irani nayo yarashe muri Isirayeli bya misire bigera ku 180. Mu by'ukuri nta n'umwe muri bo wavuze yatuye ngo yego cyangwa ngo oya. Tim Walz niwe babajije bwa mbere.
You saw it experienced today where along with our Israeli
mwabyiboneye uyu munsi twafatanije n'inshuti yacu Israheli n'abandi turi kumwe mu rugaga tubambira igitero ariko igikomeye ubuyobozi gutindaho.
What's fundamental here is that steady leadership is going to matter.
Waze yikomye wari umukuru w'igihugu Donald Trump avuga ko ari ishyano kandi ko atabereye kugaruka ku butegetsi cyane cyane mu rwego rw'umutekano. Now Vance avuga ko Trump akiri perezida wa Repubulika yazanye umudendezo ku isi.
Donald Trump actually delivered stability in the world and he did it by establishing effective deterrence. Iran, which launched this attack, has received over $100 billion in unfrozen assets thanks to the Kamala Harris administration.
Vance ati Donald Trump yabikoze ashyiraho ingamba zo gukumira, nyamara Irani yakoze ibi bitero kubera ko guverinoma ya Amerika na Kamala Harris arimo yafunguriye Irani amadolari arenga miliyari 100 Amerika yari yarafatiriye bituma ibasha kugira ibitwaro yakoresheje uyu munsi. Mu bindi bibazo harimo icy'imihindagurikire y'ibihe n'ingaruka zabyo. Bahereye kuri serwakira Helena imaze guhitana abantu barenga 150 muri iyi minsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. By'umwihariko abanyamakuru babajije niba iki kibazo ari igihembano nk'uko Trump ahora abivuga. Vance yashubije ko ari ikibazo gikomeye cyane, ati dukeneye ibidukikije bitekanye kandi biduha umutekano nyine. Walz we yibanze ku buryo guverinoma ya Biden Harris irimo ibyitwaramo, ati irakora byose kugira ngo abo iki cyorezo cyakozeho bagaruke mu buzima busanzwe. Ibindi byibanze kuri politiki z'imbere mu gihugu nk'iby'abimukira, ibirebana n'uburenganzira bw'abagore bwo gukuramo inda ku bushake bwabo bitewe n'impamvu zitandukanye, ikibazo cy'intwaro ziri muri rubanda zidasiba koreka imbaga, ibiciro byiyongereye cyane bikabije, ikibazo cya mutuelle de santé, ibibazo by'umuryango n'urubyaro n'ibindi n'ibindi. Iki kiganiro mpaka gishobora kuba ari cyo cyonyine rukumbi hagati y'abakandida vice president n'icya nyuma hagati y'abakandida bose barimo nyine nabo ku mwanya w'umukuru w'igihugu kugera ku munsi wa nyuma w'amatora tariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha. Mu makuru yacu ataha birumvikana ko tuza kugaruka kuri iki kiganiro.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandaye n'amakuru tubafitiye. Mu Rwanda Leta yakajije ingamba zo kwirinda no gukumira virusi ya Marburg imaze kwica abantu 9, abenshi mu bimaze guhitana n'abakorera mu gisata cy'ubuvuzi 18 baracariko baravugwa. Ariko none abahinga mu by'ubuvuzi bavuga iki kuri ino ndwara? Muravyumva muri ino nguru y'Ijwi rya Amerika yahinduwe mu Kirundi na Pierre Claver niyo nkuru.
Iyo ngwara yo mugera wiswe Marburg yatanguye kuboneka ubwa mbere mu gihugu c'Ubudage mu myaka y'igimikime 1960 mu gisagara citwa Marburg. Ni naco cahavuye citirirwa uwo mugera nk'uko bitangazwa n'ishamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS. Mu myaka y'igimikime 1980 iyo ngwara yari imaze gushika muri Kenya hafi y'umusozi muremure wa Elgon ugendegwa n'ingenzi nyinshi zirimwo n'abanyaburaya umwe mu bahagwariye mu Faransa Charles Monet yafashwe acibwamwo ayogwa afise ubushobe bwinshi kandi acitse intege yivurije ku bitaro by'i Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya aho yahavuye yitabira Imana asiga yanduje umuganga wo kuri ibyo bitaro yamwakiriye iyo ngwara yacirandagata muri ico gihugu uwo mugera uri mu bwoko bumwe n'ubwa Ebola nayo yatanguriye mu gihugu ca Misiri ivuye mu dukoko tw'uduhungarema mu myaka y'igimekime 1970 nayo yakwiragiye cyane iciye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubushakashatsi bwerekana ko niyo ngwara ya Marburg hari bice byayo byavuye mu duhungarema two mu Misiri kubera zifise ibimenyetso bimwe zifata kumwe ndetse zica n'ingoga co kimwe ishiramwe moza makungu gitaho amagara y'abantu yazisize mu muryango umwe ndetse kubera Marburg itazwi mu kuyisigura iryo shirahamwe riyigereranya na Ebola yezwi cyane muri Afrika ndetse yahitanye n'abantu benshi muri Congo. Imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri ikiza ca Marburg cavugwa cyane muri Kenya, Afrika y'Epfo, Congo na Zimbabwe. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane iyo ngwara yarabonetse ari nyinshi muri Angola. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane naho niyo yashika mu gihugu c'Ubuganda. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri no ku mwaka uheze iyo ngwara yarashitse mu bihugu vya Ghana, Tanzania na Guinea. Gutyo OMS ica itangaza ko Marburg ari kiza muri Afrika. Uyigwaye ayanduza mugenzi we bakoranye ko bambaranye impuzu iciye mu biseru, mu maberebere, mu mate, mu ndugumba, mu maraso, mu mosozi, mu bihimba vyirondoka n'ibindi. Co kimwe na Ebola, ikiziga cuwahitanywe n'umugera wa Marburg kirashobora kwanduza abantu bagikoze ko bose. Mu bimenyetso by'iyo ngwara harimwo ubushuhe bwinshi, gucibwamwo, kuyogwa, gucika intege mu ngingo, kumeneka umutwe bikabije, kubabara mu nda n'ibindi. Uwayanduye ashobora kumara ikirengo c'iminsi ndwi gushika ku ndwi zitatu ibimenyetso bitaraja habona. N'ingwara y'umugera iri mu za mbere zica n'ingoga. OMS rivuga ko hagati y'ibice 50 na 80 ku ijana y'abafashwe n'iyo ngwara ibahitana mu gihe batavuwe neza. No kuvuga ko mu bantu 10 bafashwe n'umugera wa Marburg, 8 muri bo bitaba Imana. Iyo ngwara yaraye yadutse mu gihugu cy'u Rwanda yarimaze guhitana abantu 9 gushika kuri uyu wa kabiri nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Abantu barenga 300 barikekwa ko boba barabonanye n'umuntu wa mbere yatowemo iyo ngwara, nawe yafashwe avuye mu gihugu cy'u Bubiligi. Muri bo 27 baramaze gushikanwa kwa muganga kugira ngo bitabweho. Nka bose n'abaganga bo mu bitaro biri mu turere 7 kuri 30 tugize u Rwanda. Iki gihugu caramaze gufata ingamba zikomeye nk'uko byatangajwe n'umushikanganje ajejwe amagara y'abantu Dr. Saben Sanzimana ku munsi wa Mungu heze.
Ni indwara igira ubukana bwinshi ku buryo wahuye nayo agira ibyago byinshi byo kuba yamuhitana. Minisiteri y'ubuzima, inzego za Leta zindi n'abafatanyabikorwa turi gukorana gushakisha abahuye n'aba barwayi ndetse n'abahuye n'abitabye Imana. Icyakora turi gukora ku buryo hapimwa kare abagaragaye uburwayi bugakurikiranwa. Wahuye n'urwaye iyi ndwara wese tumushakiraho akurikiranirwa, hari abaganga. Abitabye Imana nabo tubaherekeza mu cyubahiro, hirindwa ko hatagira abahandurira. Turi gukora n'imiryango mpuzamahanga dukumira iki cyorezo, cyane cyane kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'ibya Marburg, gukaraba intoki hakoreshwa amazi meza n'isabune, ndetse no gukoresha umuti wagenewe kwica udukoko uzwi nka sanitizer n'ibindi.
Gushika ubu nta rucanco canke umuti w'uwo mugera uraboneka ku isi. OMS rivuga ko havugwa ibimenyetso gusa. OMS ivuga kandi ko hari abamaze kuvugwa mu bihugu bitandukanye bagakira. Ivuga kandi ko ico kiza kiri mu Rwanda kibangamiye abantu ku rwego rw'igihugu n'akarere u Rwanda rurimwo. Ni mu gihe uturere twabonetsemo ico kiza harimwo utwegera ibihugu bibanyi nka Rubavu, Gahanu Rubibe na Congo, Nyagatare na Gatsibo, Gahanu Rubibe n'Ubuganda hamwe na Tanzania. Ibyo bihugu navyo nyene vyarigeze kubonekamo uwo mugera wa Marburg nk'uko OMS ibitangaza. Muri Tanzania abagwaye uwo mugera baturuka mu ntara ya Kagera, Gahanu Rubibe n'u Rwanda. Pierre Clavin inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika makuru yacu cyabandanize muri Congo ha Madame Bintou Keita atwarisha mu mpuzamakungu ONU muri Congo. MONUSCO mu mfunyapfunyo yagiriza umurwi w'abarwanyi ba M23 kwiba ubutunzi kamere mu bice umaze kwigarurira mu burasirazuba bwa Congo. Ibindi kuri ino nkuru na Jimmy Shukurani bakomera.
Umuyobozi mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Congo MONUSCO Madamu Bintou Keita yavuze ibyo ubwo yagezaga ijambo rye ku nteko y'akanama gashinzwe umutekano ku isi mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo rye uyu muyobozi yumvikanye ashimangira uburyo ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zatangije ibikorwa bitandukanye bigamije gufasha ingabo za Congo kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano mu gihugu. Avuga by'umwihariko ku mutekano wo mu ntara ya Kivu ya ruguru ubuyugarijwe n'intambara. Madamu Bintou Keita yasobanuye ko nubwo amahoro arambye ataragerwaho nk'uko byifuzwa, hari icyizere gifatika ku biganiro by'u Rwanda muri Angola. Uyu kandi yagarutse no ku ngamba zafashwe ku mpande zose zirebwa n'iki kibazo cy'umutekano, zirimo nko guhagarika imirwano hagati ya FARDC na M23 nk'uko byari byasabwe n'impande zihanganye. Bintou Keita avuga ko kuri ubu zimwe muri izo ngamba zashyizwe mu bikorwa nubwo hakiri bimwe bitarubahirizwa kugeza ubu. Mu ijambo rye Bintou Keita yavuze ko MONUSCO ishimishwa no kubona ingabo za SADC zaraje nazo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo gufasha za FARDC kugarura ituze mu baturage bo mu bice byibasiwe n'imirwano. Yumvikanishije ko kuva ku ingabo zagereye muri iki gihugu hari ibitangiye kugenda neza kurusha uko byari bimeze mbere. Avuga ku mutwe wa M23 umuyobozi wa MONUSCO yumvikanishije uburyo umutwe maze gufata ibice bitandukanye by'intara ya Kivu ya ruguru kandi bikungahaye ku butunzi bwa zahabu, koruta n'ibindi bitandukanye. Keita yavuze ko umutwe wa M23 winjiza akayabo k'amadolari y'Abanyamerika angana n'ibihumbi 300 buri kwezi, ikura gusa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro icukura muri santere ya Rubaya muri teritwari ya Masisi. Kuri we ibyo bituma M23 irushaho kugira imbaraga mu buryo bwose bushoboka, yewe akaba naricyo kibatera gukomeza kurwana na FARDC ndetse n'indi mitwe ishyigikiye Leta ya Congo. Gusa Bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politiki wa M23, ntiyemera ibivugwa n'intumwa ya ONU. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, uyu yumvikanishije ko M23 idashyira imbere gusa uri umutungo nk'uko bikunzwe kuvuga muri raporo ndetse n'ibinyamakuru. Iyo abantu bavuga gufata, ese bumva iryo jambo icyo risobanuye? Twebwe ntabwo twaje gufata, ahubwo turi mu bice byacu, turi Abanyekongo kimwe n'abandi. Izo zahabu n'ibindi bavuga ko twebwe dusahura, ntabwo tubyumva kimwe nabo. Ese ni gute twebwe twasahura umutungo wacu tukawujyana ahandi? Oya, M23 turi abaturage nk'abandi, ntabwo rero twasahura umutungo w'igihugu cyacu. Ibintu bigomba kujya ahagaragara kuko twese turi Abakongomani kandi twavukiye muri iki gihugu. Tumubajije uko yumva aya magambo y'umukozi wa MONUSCO aje nyuma y'igihe bamwe mu bayobozi bakuru b'uyu mutwe bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Kanyuka yasubije agira ati: icy'ingenzi muri ibyo byose ni ukumenya icyo M23 irwanira. Ntabwo ibihano badufatira hirya no hino ku isi binyuze mu miryango mpuzamahanga tubyitaho, kuko ibyo turabimenyeye cyane biterwa na guverinoma ya Kinshasa ikomeza kugenda ivuga ko twica abaturage, kandi ibyo bitandukanye n'ibibera imbere mu gihugu. Kuba bafatira ibihano bamwe mu bayobozi ba M23 nta gishya kirimo, kuko ubwicanyi bukorwa na guverinoma bukomeza kuba ari ku muryango mpuzamahanga ukabirebera. Nubwo Madamu Keita yumvikanisha ko impande zombi zubahirije ibyasabwe na Amerika nko guhagarika imirwano, umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu ya ruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko we avuga ko M23 yo itigeze yubahirizwa ihagarikwa ry'imirwano. Hari ubwoba bukomeye cyane mu bice biyoborwa na M23, cyane ko isanzwe itera ubwoba abaturage ibasukamwe ibibombe. Kuvuga ko M23 yubahirije ubusabe bwawo ni ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ukwibeshya cyane, kuko M23 ntabwo yigeze ishyira intwaro hasi. Kwebwe FARDC yo dushyize intwaro hasi tubona badutera mw'ibisasu, ubwo rero natwe tukirwanaho kuko ntituzihanganira uwo ari we wese uteza umutekano muke mu baturage. Yagaragaje kandi ko ingabo za MONUSCO zikomeza kongera ingufu mu kurinda abasivil no guharanira ko amahoro arambye yakongera kugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ese bamwe mu baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bumva batizo mpaka?
Bintou Keita wenyine yavuze yuko M23 isarura amadolari ibihumbi 300 buri kwezi muri Rubaya, none avuze yuko SADC na MONUSCO byakoze akazi y'ubusango no bakoze akazi buno muri Goma tuba dufite amahoro, buno Rucuru tuba dufite amahoro, Masisi tuba dufite amahoro, no tuba twice nk'abaturage tutagira igihugu kandi karakanama ka Monisco kuzana umutekano mu isi nacyo kadukoreye kugira ngo tube twabona amahoro.
Kuva ku imirwano yuburiye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage n'amashyirahamwe atandukanye bakomeje kugenda bashinja imiryango mpuzamahanga kurebera ikibazo cy'umutekano muri Kongo, bityo bagasaba ko leta ya Kinshasa yafata ingamba zikwiye mu kurandura burundu imitwe yose yogoza icyo gihugu. Mu cyumweru gishize, perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi nawe yagarutse ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba. Mu magambo ye, perezida Tshisekedi yumvikanye akomeza gushinja igihugu gituranye cy'u Rwanda kuba ari cyo giteza umutekano muke muri Kongo, anasaba akanama ka ONU kugifatira imyanzuro ikakaye. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ijuki Amerika nonga haduche ndoso zira makuru ya atu ya kino gitondo kuri mikro marimazi ntuka inatiani ni nahazwe ya koze nadi ya taha ya yegera nije ya hanje tulongela saa kumi mukiganiro muri sanga nge kubategurira mukuri indira manda nyekurani kwa mvyo mri mvyo osi.